Ingino, ingino kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ekana yo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Nakajyo kanyu bakunzi b'ikiganiro cy'inkino muri kumwe na Desire Atungimana kuri mikro mu hinga bw'ivyuma ni nosa kubw'Imana. Uno munsi rero muti tuganira iki, turaza kuraba cyane cyane urukino rwahuje Tanzania n'u Burundi mu mpira w'amaguru mu rukino rwa kivandimwe, urukino rwabereye hariya nya I Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania ku kibuga cyitiriwe Mkapa. Turaza kuraba rero n'izindi nkino zabaye haba mu rwego rwa Afrika, haba mu rwego rwa Burayi kuri Ligue des Nations. Tubabwire kandi ibijyanye na basketball, tubabwira yuko umugwi wa Los Angeles Lakers ariwo watahukanye finale ya playoffs. Tukaza kubabwira amateka y'uwo mugwi muri kino gihe, ukaba ubaye umugwi ugira uwa mbere, ukaba ushikiriye undi mugwi wa mbere n'imigwi ibiri yonyine imaze gukwiza. Izo nsinzi tuza kubigaruka ko mukanye sase mu kino kiganiro.
Because YOLO, YOLO, you only live once, so and me, I wanna have some fun. Punja mi fupa kama meno iko, up and away we go. And spend all my money on you, baby, 'cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high, and in love.
Reka rero duhere mugwi w'intamba mu rugamba, tubabwira ko ku munsi w'ejo hariya I Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania barimo babaruntangire ku bakunze umupira w'amaguru w'icyo gihugu, kubona batsindirwa imbere ya ministre wa mbere wabo, bagatsindirwa imbere y'abakunzi babo ku kibuga cyabo cyitiriwe Benjamin William Mkapa, bagatsindirwa n'umugwi w'intamba mu rugamba igitsindo kimwe ku busa. Ubwo rukino rero ingene rwagenze kubatashiwe kururaba, rwari urukino rutugiye kuraba atabuhinga bugaragara cyane bwarimwo, rwari urukino nyene koko gukwimenyereza urukino, byabonetse uko ariko imigwi yose yashaka gutsinda. Igice cya mbere cy'urukino akaba ataburyo bwinshi bwabonetse, ariko bikagaragara ko Tanzania mu gice cya mbere cy'urukino ariyo yasumbya igihugu cy'u Burundi, haba gushika imbere y'igori kandi bahererekanya. Mu gice cya kabiri bavuye kuruhuka, ibintu byagiye guhinduka buke buke, Burundi butangura kwegera igori rya Tanzania, na cyane cyane umukinyi umukizigenza w'umugwi serukira gihugu Murantunga Saido Birahino amaze kuva mu rukino bakinjiza Bonfils Caleb Bimenyimana. Ubwo rukino byarabonetse ko rwatangwe guhindura isura gatoya umukinyi akina mu gihugu cya Leta natangura, arerekana ko hari ibintu bimwe bimwe ashoboye, kandi ariko arerekana ko ari umwataka mwiza cyane, agora ba defenseur wo mukinyi yarabagoye koko. Tutibagiye ko impande y'iwe hari umukinyi Saidi Ntibazonkiza cyo kimwe na Cedric Kamisi, abakinyi byabonetse ko abakinyi beza cyane. Tutibagiye no mukinyi mushasha, umukinyi mushasha yitwa Filippo asanzwe akina mu gihugu cya Denmark. Uwo mukinyi nawe nyene akaba yarerekanye ari urukino rwa mbere ahuye na bagenzi be b'Abarundi, kuko yibera muri Denmark niyo yamuka. Uwo mukinyi yarerekanye yuko igihe yomenyera akamenyerana n'abo bahungu b'Abarundi, bivugira igiswahili yegira tumva niyo gitumutwe, ashobora kumenyera koko akaba umukinyi mwiza cyane, kuko n'igitsindo cinjiye arifitemo uruhara kuko niwe yaduganye umupira wahereza Cedric. Nawe uhaye Saido Ntibazonkiza yaramaze imyaka ishika itandatu adahunye mu guserukira gihugu, ahereza intsinzi igihugu cy'u Burundi ku minota 86. Uwo mukinyi rero ni umukinyi kuko byabonetse uko ari umuprofesionel, kuko Birahino amaze gusohoka agafata igitambara cya kizigenza w'umugwi, igitambara amaranye imyaka itari mike. Yarerekanye ko ari umukinyi mwiza cyane, aragora abakinyi ba Tanzania, eka mbere n'uwitwa Gerard Yarose ikarita itukura, byose byahereye kuri we amukorera amakosa mumenyereza muhagarikiza ntabyihanganire. Uwo mukinyi rero akaba yarasuye kwereka Abarundi yuko naho bamwe bavuga ngo yashaje, arasuye kwerekana ko akirimo kandi ku Burundi ashobora kumfasha itari bike. Yahora mu bihano rero, ibihano byamaze imyaka myinshi, abantu benshi bakoma basaba ati uwo mukinyi nagaruke mu kibuga kuko turamukeneye, ariko Reveriano n'abakorana hariya mushyira mu by'umupira w'amaguru mu Burundi ntibabyumve cyo kimwe, gushika rero imyaka itandatu ihera atagarutse mu guserukira gihugu, none yagarutse akaba ariwe yatumye Abarundi bishima, Abatanzania bagashavura kuri urwo rukino rwabereye I Dar es Salaam muri Tanzania. Ni kuvuga rero ugiye kuraba muri kahise kiwe uwo mukinyi Saidi Ntibazonkiza, ni umukinyi yakinye mu migwi ya kinye mumigu ya bura ya mnishi na chane chane mkinye ya kinye na mchicharo chambere mjugu chua ufaransa mmugu wakao na uvuko ya mkinye ya mezeneza kandi ama tukadusumira nubu hakabari ho imigu ya bitango ya kumurabarijiza katulindi ile tulabe ngira azohora atumwa ko avise umugwe kuko mwomenye uko muri kino gihe atamugwe numwe ariko arakinda mu Burundi yimenyereza wenyene harenje abakinyi bari muri mu mugwe bahora mu mugwe seruka y'igihugu nabo nyene bimenyereza hamwe bari kumwe na Olivier Nyunge ko hanyuma akimenyereza uko nta mugwe afise Vitaro ntakiyikinira murumva rero uko guhamagara mu kinyanza kina amazi myaka 6 mu kinyanza gira umugwe amazi myaka 6 tari mu mugwe seruka y'igihugu akaba ari wafashe igihugu murumva yuko yaje hageze wundi twovuga yuko yagize amahirwe mu rugo rukino ni Jimi Ndayizeye rero akaba ari yagiye amenyereza uwo mugwe ariwe mu menyereza mukuru kuko Olivier Nyunge ko yararamutse afite ubugani ku munsi wa 6 kabita kunda yuko ashobora gusanga abakinyi muri Tanzania kugira ashobora kumenyereza kuko ari basanzwe mu menyereza mukuru Jimi rero akaba yarashoboye gushika ku vyo Olivier Nyunge atashitse ko muri Tanzania mukumva ko Olivier yarafise abasubirizi beza yarafise abahanuzi beza ko nicegera ciwe hasigiye kumenya gusikuntu bakorana kuko kenshi burya umumenyereza mukuru n'umumenyereza nicegera ciwe atari we yamwitoreye kenshi hari gihe usanga hariho ibyo badahuriza ko nuko rero umugwesero cy'igihugu intamba mu rugamba ukabari watahukanye insinzi igitsindo kimwe kubusa utsinze Tanzania imenyerezwa na Etienne Ndayiragije nawe nyene yamuka mu gihugu cy'u Burundi abamuzi baramwibuka akirinda mu mugwi wa Interest Mupira maguru kandi twabwira uko ku muso gatatu rero hari amatatangura ihiganwa rya bigeme mu gihugu cy'u Burundi ihiganwa rya Burundi bwose tukamenyesha rero ku mugwi wa Fofila umuntara ya ngozi watwa igikombe cy'umwaka uheze watanguye ihiganwa neza mbere wirahira bimwe bikomeye cyane gose mu mugwi wa 11 twari mu kinama ku bitindi ndwi kubusa hanyuma mu mugwi wa PVP Buyenzi nawo wari wa kabiri umwaka uheze ukabatsinze la Colombe bitindi mine kubusa mu gihe Lyon FC yatsinze mugwi wa Arena Star igitindo kimwe kubusa Mwukoro wetu kwa duheje kuibwa bugira, haraba inyeno za kivandimu mwuri Afrika nzima, mwumbi sako nuburundi bwa kinye, ekarevo ni midi huku vya Afrika vya kinye, kwa gira kubu ya pane wanga nijena Kamerun, nubusa kubundi, Kenya, itinda Zambia, itinda vilikulichimwe, Togo na Libya, Urukino, ni Ruraba, Tunisia, itinze Sudan, itinda vitato kubusa, Burkina Faso, itinda Republika na Demokrasia ya Kongo, itinda vitato kubusa, Kongo, Brazzaville, itinda kwa mirano mwugi wa Gambia, chime kubusa, Mali, itinze Ghana, itinda vitato kubusa, Mauritania, Izokina na Burundi, mwinyo zini, jezu kwezi kwa chumi na rimge, Burkina kwa mirazobora mwini Mauritania, itariki chumi na manihenze, ama chumi na zine, rubele Burundi, ni hino zibi Burundi, Izokina na Mauritania, ijibu chimeze neza muno musi, Mauritania, kwa itinze Sierra Leone, itinda vili kuri chimge, Maroc yatsinze Senegal ibitsinda bitatu kuri kimwe iyo Maroc nayo nyene mumenya ko iri mu itsinda ry'u Burundi murumva ko Burundi bufise imigwi ikomakomeye Maroc itsinda Senegal itsinda bitatu kuri kimwe murumva ko umugwi wa Maroc atari wo gutamunda sa hanyuma umugwi wa Nigeria ukaba watsinzwe n'umugwi wa Algeria itsinda kimwe ku busa Cape Verde ikaba yatsinzwe n'umugwi wa Guinea ibitsinda biri kuri kimwe Honduras yanganije na Nicaragua ni muzindi nkino zo mu bindi muce wa wisi ariko harimo n'inkino zindi zabaye zo muri Afrika ho Malawi yanganije na Zimbabwe ubusa ku bundi Tanzania twabibabwiye yatsindiwe ku kibuga cyayo no Burundi Afrika yepfo itsindirwa muhira na Zambia itsindo biri kuri kimwe Gabon nayo itsindirwa muhira no mu gwa Benin itsindo biri ku busa uko niko byagenze rero mu nkino za Afrika imigi ya Afrika iri kwitegura kugira irabe ko ikomeza mu gihe inkino zigiye kubandanya mu kwezi kwa 11 kwimirije
Sensi
Reka tukwitire mu bihugu vya Buraya naho mu bihugu vya Buraya aho ntizari nkino za kivandimwe zari nkino za Ligue des Nations. Ligue des Nations rero ni higanwa rikomeye cyane ritegura imigwi ya Buraya nkuko maze imisi ndabibabwira. Akaba inkino nyinshi cyane izo tugomba tubabwire mu gwa Luxembourg watsinze Chypre izindi biri ku busa. Montenegro itsinda Azerbaijan izindi biri kuri busa mu gwa Liechtenstein u Liechtenstein ukaba watsindiye muhira na Gibraltar igitsinda kimwe ku busa. Brazil Feroe banganya na Lettonia kimwe ku kindi. Espagne yatsinze Suisse igitsinda kimwe ku busa. Andorra inganya na Malta busa ku bundi. Ukraine itsindirwa muhira n'Ubudage ibitsinda biri kuri kimwe. Irlande ikaba yanganije na Pays de Galles busa ku bundi. Kazakhstan yanganije na Albania busa ku bundi. Croatia itsinda Suède ibitsinda biri kuri kimwe. Lithuania yanganije n'umugwi wa Belarus ibitsinda biri ku bindi. Ubwongereza butsinda Ububiligi mu rukino rwari rukomeye cyane gose ibitsinda biri kuri kimwe. Ibitsinda bibiri vya mbere habayemo za penalty. Belgique penalty yatsinzwe na Lukaku n'indi penalty mu Bwongereza yatsinzwe na Rashford. Hanyuma umugwi ububwire ubwongereza uramukuza gutahukana itsinda ibitsinda biri kuri kimwe. Estonia ikaba yanganije n'umugwi wa Macedoine bitatu kuri bitatu. Armenia inganya na Géorgie bibiri kuri bibiri. Bosnie Herzegovine yanganije na Pays-Bas ubusa ku bundi. Ubufaransa butsinda Murantunga. Finland itsinda Bulgaria itsinda biri ku busa. Norvège yatsinze Romania itsinda bine ku busa. Umugwa Ireland utsindirwa muhira na Autriche kimwe ku busa. Polonye ingana n'Ubutaliyani busa ku bundi. Umugwa Kosovo ukaba watsinze Slovenia igitsinda kimwe ku busa. Ubugiriki butsinda Moldavia itsinda biri ku busa. Ecosse itsinda Slovakia kimwe ku busa. Ubufaransa na Portugal mu rukino rwari rukomeye cyane rwitezwe n'abantu benshi baranganije busa ku bundi. Islande ikaba yatsindiwe muhira n'umugwa Denmark ibitsinda bitatu ku busa. Israel ikaba yatsinzwe n'umugwa Republic Czech uwisanze muhira ibitsinda bibiri kuri kimwe. Serbie inganya itsindirwa muhira nayo nyene na Hungary igitsindo kimwe ku busa. Mu gihe Burusiya na Turkiya zanganije igitsindo kimwe ku kindi. Uko niko byagenze rero mu nkino za Ligue des Nations hariya mu bihugu vya Buraya. Izo nkino rero za Ligue des Nations zobandanya ku munsi wa gatatu. Twabwira ko umugwi wa Finland uzokwakira Irlande, Lithuania ikine na Albania. Ubutaliyani bwakire Pays-Bas, urukino rwiza cyane. Bosnie Herzegovine gendera umugwi wa Pologne. Ubwongereza bukine na Denmark. Islande yakire Ububiligi. Croatia ikine n'Ubufaransa. Portugal ikine na Suède. Norvège ikine na Irlande du Nord. Roumanie yakire Autriche. Ecosse ikine na Republic Czech. Slovakia ikine na Israel. Uburusiya bwakire Hongrie. Turkiye ikine na Serbie. Bulgaria yakire Pays de Galles. Estonia ikine na Armenia. Macedoine yakire Géorgie. Grèce ikine na Kosovo. Moldavia ikine na Slovenie. Nayo Belarus ikine na Kazakhstan. Reka rero tuje muri leta zimwe za Amerika tubabwira NBA ariho natuje tunarangiriza tubabwira yuko igikombe cha playoffs cyaraye gitegukanywe n'umugwi wa Los Angeles Lakers itsinze umugwi wa Miami Heat ku manota 96-93 mu kino rugira gatandatu zikaba zabaye insinzi rero zine kuri zibiri umugwi wa LeBron James ukaba ari watahukanye icyo gikombe wakoreye cyane kuko n'umugwi wa Miami Heat ukaba wari wagerageje ufashijwe na Jimmy Butler ariko bikaba bitakunze yuko bashobora kuronka bashobora gushika aho banganya n'umugwi wa Lakers kugira barabe yuko bokenuka no gwanya ari gugwandwi ntigwabaye mwumva ko bahereje ku nkino zitandatu ku nsinzi zine za Lakers kuri zibiri za Miami Heat mukanye tababwira ingene amateka muri mwe nizo nkino za Ligue des Champions muri zo nkino za playoffs ari mu gihugu cha Leta Zunze Amerika Icya mbere twabwira nuko umugwi wa Los Angeles Lakers waheruka gutwara igikombe cya playoffs muri finale mu mwaka wa 2010 hanyuma muri iyo finale tukabwira ko umukinyi ahambaye cyane w'uwo mugwi ariwe LeBron James akaba ariwe yatubwiye gutahukana agashimwe bita MVP no kuvuga umukinyi yasumbije abandi ubuhinga kindi twabwira kuri LeBron James yabaye MVP w'izo nkino za finale ya NBA nuko abaye umukinyi w'umunani abaye MVP muri finale y'umugwi wa Lakers akaba rero aje akurikira Jerry West yaronsa bashimwe 69 Wilt Chamberlain 72 Magic Johnson 82 Karim Abdul-Jabbar 85 James Worthy 88 Shaquille O'Neal 2001-2002 na Kobe Bryant 2009-2010 murumva rero yuko LeBron James agiye mu bihangange bindi bya Los Angeles Lakers bageze gukinira umugwi kandi bakama MVP muri muri finale ya playoff
I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man who be building. I'm Indian girl, I'm gonna be a best. Take my time, no more rushing. Where you want, no more blessing. Come again, me a leader.
Umugwi rero wa Los Angeles Lakers waramaze imyaka 10 udakora kuri icyo gikombe cyari ikihe kirekire kigira gatatu inyuma yaho mwaka w'1998 watwara icyo gikombe usubira kugitwara mwaka w'2020 murumva ko arahize imyaka 12 bene igihe cyo mwaka w'1954 wasubira kugitwara inyuma y'1972 haheze imyaka 18 murumva rero cyari kiringo kindi kigira gatatu kirekire bari bamaze badatwara icyo gikombe dufatiye kuri iyo myaka 12 na 18 bigeze kumara badakora ku gikombe cha final ya playoffs ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
My color,
love with fama is enemy love.
I say 1, 2, zinuku kabala. 1, 2.
Ikindi tukubabwira rero nuko uwo mugwi wa Los Angeles Lakers uje kurikira uje kunganya ibikombe na Bolton na Boston Celtics kuko uwo mugwi kuva mu mwaka w'1993 ni uwo mugwi warufise ibikombe bishika 17 none Los Angeles Lakers nayo irabikwije ibaye imigwi rero ibiri muri Leta Zunze za America Los Angeles Lakers na Boston Celtics zifise ivyo bikombe murumva yuko ari ibintu bikomeye cyane muri basketball. Reka rero bakunzi ba kino kiganiro turangirize hano kuri ano makuru avugwa mu mugwi wa Los Angeles Lakers warayutwaye igikombe cha final cha playoff utsinze umugwi wa Miami Heat. Tukamisha uko rero uwo mugwi nkuko nemeje kubabwira ukwigira ikombe 17 ukaba ushikiri umugwi wa Boston Celtics. Turashimira rero mwebwe mwese mwaruteze amatwi, shimira kandi inosa ku bw'Imana ahubwo bw'ivyuma Desire Atungimana kuri mikoro nk'abandi bashimiye cyane ndabasaba kugubana n'ibiganiro vya radio Inzamba gateka kawe.
Ingino kwiradio Inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.